VOA. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nongeye kubasuhuza mwiriwe muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru yo mu Burundi.
Kumva mu mwaka wa 2005 gushika uyu munsi, mwibuke ko abansi ba demokrasi bagiye barategura umugambi mubi ushimikiye ku binyoma n'amarimentanya bicyoza leta y'u Burundi mu ntumbero yo kwisenyura.
Uyu ni buramatari w'intare ya Kirundo, Melchior Nankwahomba, uyu munsi mu myigaragambyo yajyanye n'ibikorwa rusange mu Kirundo. Ni mukanya mu makuru rero y'u Burundi. Mbere yuko ariko tujye Burundi, mureke tubanze tujye muri Uganda, i Kampala, aho intumwa yacu Eric Bagirubusa yagiye kudukurikiranira iby'amatora. Eric, wiriwe?
Wiriwe neza, Thomas.
Niko, bategereje ko amajwi atangazwa, bimeze gute, ibarura ry'amajwi rigeze he?
Ntibagitegereza ahubwo byabaye ku isaha ya saa kumi za hano muri Uganda. Muri stade y'igihugu yitiriwe Mandela nibwo batangaje ko Yoweri Kaguta Museveni yatsinze abandi bose n'amajwi 60% mu gihe Kizza Besigye w'ishyaka FDC rirwanya ubutegetsi cyangwa se ritavuga rumwe n'ubutegetsi we yagize 35%, agakurikirwa na Amama Mbabazi umukandida wigenga. Abandi bakandida batanu basigaye bagiye babona amajwi atageze kuri 1.
None se Mbabazi we yabonye angahe?
Yabonye 1.73%.
Kizza Besigye nta cyaratangaza kuri iri tsindwa rye, nanone ribaye rya kane.
Kizza Besigye biragoye kuba twanamubona, kubera ko mbere y'uko babitangaza yashatse kuduha ikiganiro nk'uko byagenze ejo. Ko polisi ni ukuvuga ngo yatubujije itimufungiriwe mu rugo, nta muntu ushobora kuba yagerayo cyangwa se nawe ntabwo ashobora kuba yasohoka iwe mu rugo. Ni ukuvuga ngo hafi aho rero hari hari uwo bita Elias Rukwago wiyamamarizaga kuba yayobora umujyi wa Kampala cyangwa se district ya Kampala wo mu ishyaka PD. Nawe rero polisi yahise imuta muri yombi kubera ko yavugaga ko ibyo leta ikora bitanyuze mu mategeko.
Umwuka sumeze ute, kubera ko hari abantu bavugaga yuko bashobora gukora imyigaragambyo, bavuga ngo amajwi ashobora kwibwa, ngo nibatabyishimira bazajya mu myigaragambyo na Mama Mbabazi yari yarabitangaje. Umwuka umeze ute?
Nk'uko wari ubivuze, n'ubundi nicyo Kizza Besigye n'abarwanashyaka ba FDC bashaka kugaragaza ko amajwi yibwa, ariko kugeza ubu ngubu leta ntirabemerera bakoresheje polisi n'igisirikare. Umwuka ni ukuvuga ngo ntabwo noneho ushobora gutambuka nibura nka 2 kilometers utabonye abasirikare abapolisi, aho noneho batangarije aya majwi kuri stade yitiriwe Mandela. Byo byari agahebuzo, byaragahebuzo, wumve ngo byaragahebuzo, ibimodoka bya bindi bitera ibyuka biryana mu maso birahari, ku buryo n'abasirikare barahari n'imbunda zabo zaba intoya za zindi za pistole ndetse n'inini zisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero urabona ko Kampala iracecetse, niba ariko nabivuga, nta rujya n'uruza, hariho mu bice bimwe na bimwe amaduka yafunze nk'uko twari twabivuze, na n'ubu hari aho batarafungura. Umwuka rusange ntabwo umeze neza,
kandi Kampala isanzwe izwi yuko ari umujyi ugoye kugendamo, amamodokari buri gihe aba ari uruvunganzoka. N'ubu ngubu nta modokari zitamba?
Ubu ngubu ndakumenyesha ko wenda nanjye reka mfatire nk'uko icyo kibazo warubajije. Ku cyumweru nibwo nahageze, nyine no gutega moto uba wumva wishisha bitewe n'ukuntu moto kugira ngo izatambuke biba bigoye, ariko ubu ngubu ushobora kuryama mu muhanda imodoka ikaza igatambuka ari umutekano nta kibazo. Gusa kwa kundi intsinzi ibaho ukabona wenda nk'igice runaka barishimye ntabirabaho kugeza n'ubu ngubu. Hanyuma rero ku kibazo cyo kuba wenda bashyizeho ngo umutekano udasanzwe, twabajije umuvugizi w'igisirikare Koloneli Ankunda ibintu ko bidasubira ni ukubera iki. Aravuga ati ibi ngibi ni ukurinda amahoro y'igihugu, twabikoze amahoro y'igihugu turaguma turamu none ibiri gukorwa babaye bigaragambye. Aravuga ngo dufite uruhusa rwo kuba twabarasa.
Erike bagira ubusa, ndagushimiye cyane. Komeza rero dukurikiranire bibera i Kampala.
Washington, ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundo cy'Ikinyarwanda. Tujye mu Burundi. Ku nshuro ya kabiri mu kirundo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye inkuru.
Ururirimbo rwari ko rusamiranira ahariko harabera ibikorwa rusangi byuguruye imyerekano yo kuri uwo wa gatandatu. Hari nko ku kilometero kimwe n'inusu y'ibiro by'umupaka wa Gasenyinemba u Burundi busangiye n'u Rwanda mu karere ka Bugesera. Ni muri komine Busoni aho indongozi nkuru ku rwego rw'intara zari zakoraniye. Muri ibyo bikorwa rusangi amajambo yo kwiyamiriza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda niyo yaguma yumvikana. Umushingamateka Jean Baptiste Nziga Masabo benshi bazi ku izina rya Gihaye aturuka muri komine Busoni niwe yafashe ijambo ryo kwakira abashitsi. Yasabye abanyabusoni kugumana ubutwari bamanye bwo kurwanya umwanzi.
Abantu b'ubusoni no muri kahise k'igihugu mwe muri ndarangavye muri ntavogerwa mwiko n'amashi kuva kera no kuri bazokuru akataruka mara gafata izuba mikome amashi ntanagomba kubashimira. Rero naba nagomba ndabasabe igihe cyose ibihe byose tona turagira ibibazo mwama mufatanye mu nda iyo teka mwaragiteye kandi zorigumana. N'ubu rero mu ijambo nyamukuru nyakubahwa buri amatara aza kuyashyikiriza murifate nka nkama akabaye kose muhanurana muvugana kugira ngo umwanzi uwo ari we wese ahadovareose adodutera tukamwivuna kushyira aho tumushyira hasi.
Ijambo rya Leta y'u Burundi riherekeze iyo myerekano yateguwe ku rwego rw'igihugu ryasomye na buri amatari w'intara ya Kirundo. Melchior Nankwahomba aramutswe intara ya Kirundo ati mu myaka cumi heze demokarasi yagumye ibangamiwe n'amaremantanya
kuva mu mwaka w'2005 gushika uyu munsi. Mwibuke ko abansi ba demokarasi bagiye barategura umugambi mubi ushimikiye ku binyoma n'amaremantanya bicyoza Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kwisenyura.
Abakuru b'ibihugu vya Afrika base ingingo y'akanama kajejwe umutekano mu ishyirahamwe rya Afrika yo kurungika mu Burundi inteko mvamakungu bashimiwe.
Abarongozi b'ibihugu ba Afrika biyamirije inteko mpuzamakungu mu Burundi turabakeje. Abarundi twese turakeje n'umunezero mwinshi abakuru b'ibihugu bya Afrika ku ngingo ibereye baherutse gufata mu guhagarika ingingo igayitse yari yafashwe n'akanama kajeje umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika y'ukurungika inteko mbamakungu mu gihugu cy'u Burundi.
Icagumye kigaruka mu byivugo kinagaruka no muri iryo jambo ni ukwiyamiriza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda.
Abarundi twese turiyamirije igihugu cy'u Rwanda n'umukuru wacu Paul Kagame ku bikorwa bigayitse aguma afasha impunzi zagitembagaje zaguma gutembagaza demokarasi ngo zifatire radio zigire n'abanyagihugu bikabananira. Turamwiyamirije Paul Kagame, turamwiyamirije.
Abitavye iyo myerekano byaboneka ko bari bazi cyabazanye, ariko harimo ababiboneye aho abonabo akaba ari nk'abana bo mu mashuri mato mato barorera iyo myerekano nk'ibirori.
Myerekano karukwiyamiza igihugu cy'u Rwanda. na kirumye kabantu baza kudutera
imyerekano waroyitse
oya
umvise ko ari imyerekano nyabaki
imyerekano yo kwamagana Kagame areke kutwivangira mu gihugu cyacu cy'u Burundi nakwe turafise ingabo turishoboye
turimo turiyamiriza inzego va Kagame kuko arimo arashaka guhungabanya igihugu cyacu kandi natwe twifitiye ububasha bwo kukibungabunga
Kagame turamwiyamirije twikwaje kugira ngo turabe kungene tuwo mucyoza duhere kuzya dukoreye n'ije amadusa dukora
hari nabandi banyagihugu twasanga kwibarabara rigana ahabereye imyerekano ariko batayitavye ntibemeye kuvugira kuri mikoro yacu ariko hari abavuga ko bipfuje kwifatikanya nabandi urugendo rubabera rurerure abandi nabo bahitamwe kutatubwira na kimwe twamenyesha ko ahari ko harakoregwa ibikorwa rusangi hatowe n'ikigwanisho cha grenade cyari kizitse mu vyatsi ku mupaka wa Gasenyinemba Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
President Paul Kagame w'u Rwanda ku rubuga nkoranyambaga rwa tweet yanditse ko ntawe uzakurura u Rwanda mu bibazo by'u Burundi. Mu Burundi kandi je urwego rukurikiranira hafi uburyo umwuga w'itangazamakuru ukorwa rwafashe icyemezo nk'uko mubizi cyo gufungura amaradiyo abiri Radio Isanganiro na Radio Television Rema muri zirindwi zafunzwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Evariste Nzikobanyanka yatwoherereje inkuru.
Inyuma y'amezi 9 yugaye amaradiyo Isanganiro na Radio Television Rema FM niyo giye gusubira gusamirana ayo nayo aharurwa muri ndwi yugawe kwigenekereza ya 14 ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'izuba 2015 atandatu muri ayo maradiyo yagirizwa kuvugisha ijambo ryashikirijwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza urwandiko rwateruka igikumu n'umuyobozi w'urwego rujejwe gucungera ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukurwa mu Burundi n'abayobozi wa maradiyo abiri agiye gusubira gusamirana rurimo ivyamenyesha makuru bagiye kwisunga.
Tubasaba yuko boshiramwe umwete gusumba uko bahora mu gukurikiza akaranga mutima mu gukurikiza amategeko agenga Burundi n'amakungu kandi bakiyemeza ko bagiye gukora bashiramwe umwete mu bijanye no kurondera nabo nyene amahoro ku Burundi hamwe n'umutekano kuri bose.
Uwarongoye urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukogwa mu Burundi arasigura igituma abarongoye amaradiyo abiri barize gutera igikumo ku mategeko asa n'arasanzwe ahari
kugira ivyabaye ntibize bisubire vyabaye vyiza yuko habanza kuba ayandi masezerano yiyongera ku masezerano asanzwe ahari hagati y'urwego rujejwe gucungera ivyo kumenyesha makuru ariko sense nayo maradiyo kugira agira intumbero shasha yiyongera kugira akanovera kamakuru kabandanye kabakeza n'amakosa yabaye ntabe agisubira kuba ku neza ya twese abarundi n'abandi bose batwumviriza.
Mbega barongoye ayo maradiyo bakiye gute iyo ngingo ya leta? Jean-Claude Nkurunziza arongoye Radio Television Rema FM akenguruka iyo ngingo.
Turagishimye cyane gose kino gikorwa kuko mu bisanzwe harakoze ibintu byinshi kugira tubone ko twoshobora gushika kuri iyi ntego twashyize ku uno munsi. Byananagoranye kenshi, hariho ibyo twagenda tukabaza kwa procurere, tukabaza muri sense, hariho ibyo twasabwa, hariho ibyakunda, hariho ibitakunda, ariko ubu rero twashoboye gushika ku kintu cyiza gishobora gutuma dushobora kugurura, na cyane cyane ko ari ikintu cyiza yuko amajwi atandukanye yosubira gusubira kumvikana hano mu gihugu cyacu. Nukuvuga yuko ari ingingo dushima.
Abamenyesha makuru b'ayo maradiyo agiye gusubira gusamirana barashima kubona bagiye gusubira ku kivi, ariko basaba ko kandi maradiyo atanu asigaye yo kugururwa kugira abarundi baronke amakuru yisanzuye. Bernard Bankukira n'umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro.
Cewe kubwiwanje iyo ngingo no kuri nakire neza cyane gose kukubera hari haciye amezi 9 yose abanyagihugu badashobora kuronka amakuru. Ubwo rero nakaryo keza kuko abanyagihugu mu Burundi mu gihugu cyose bazoheza bakaronka amakuru y'ibiriko birabera hano muri kino gihugu cyabo habaye mu gisagara cya Bujumbura eka mu gihugu cyose. Kumbure batangwe kugura amaradiyo abiri, twizera yuko mu minsi izoza n'ayandi maradiyo ngira ngo bazoshobora kuyugurira kugira ngo abarundi bo mu bice byose by'igihugu bashobora koronka amakuru ku buryo bwisanzuye.
ayo maradio abiri yuguruwe mu gihe hari yandi maradio atuguruwe kandi yari yugawe kumvo imwe. Twabajije Jean-Claude Nkurunziza arongoye radio Rema igituma abo bandi batuguruliwe yishura abo muri ayo yandi maradio kwegera inzego zifise ico kibazo mu ntoke.
Twaraciye mu butungane turabaza kandi turasubirayo turabaza kuko urabizi mu bintu by'ubutungane dosiye n'umwumwe ibaza nti si bose babarizwa kimwe nabo nibaza ko dosiye zabo nabo bojana hari mu butungane bakabaza
ngo menya ko maradio asigaye atarugururwa ari RPA ijwi ry'abanyagihugu radio Bonesha FM radio televizion Renaissance izo mu gisagara cha Bujumbura radio Humuriza iri mu gisagara cha Gitega n'ishami rya RPA riri mu gisagara cha Ngozi I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Chuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 I Kigali.
Turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bega dori uno musi murafisa akaruhuko ko mbona hake yutaragenda
ariko mama nawe urakunda kubaza icyuye ariko nta bikoresho by'ishuri narabwiye ko nkene
dori oya nawe urarenza urugero ko yandi mahera y'ishuri baduha umwanya wo kuyarondera hanyuma tukayatanga ubu ni bo turindira
iragaho wa hacho bahomba mama
ahomba dega mwana
abandi bariko bariga nange ndinga
none kumbwira je wari kubwira so genda kwishura hagarukira turabivugana nuve ko yoshobora gushora gahera
ariko mama nawe uratwe uti dushora gahera
none ga mwana tubigenze gute sabye
ngo nawe ushora zibiri ntacho bvamo
oya nawe dori none ushaka dufata uruhongore rwose tujane mu isoho kugira ngo tuguriye wasafu numva urondera
kugira ngo nije wamugira mugirire nabi gama ariko namwebwe murigirie nabi kuko ivyari imbere nibyo byari byinshi none muravyiyatse.
None ga dorina widoga sinakubwiye ngo ugende kwishure kwaho sagarukira nja kubimwumvisha naho nziko bitoroshe
ma
sabe ma
nakora nkonta gisubira kwishure ntatwa ico gikoresho
none ucurira
nako nja kwiha akamenye imbere y'abandi ba
dori kwingo zose zino ndazizi ubwo abana bose mwiganisha gikoresho baramaze kukironka
ubwo kutanyizera rero niko kuzotuma umuryango wacu gatera imbere
turakwizeye mwana
abakeba bakaba bifashe nkankamo
oya kwaruko satahira ntampemana ndakurahiye ico gikoresho WhatsApp gitegerezwa kuboneka
ahubwo turi kumukanda gatoyi
sabwe
haro mu WhatsApp umisi nika ntiwabudike
ntiwumva aho tutoke na zoca wiguhembwa gadori
oya so guhembwa ivyo byo kukwezi kukwezi
none ni gu
mugabe inzira zose y'amafaranga jana na
habona
ah sasa cyayuguruka kabona kure
oya mugabo dori iyo WhatsApp ituma mwuguruka mwese mwishure ntacizobimaze jewe nifuza iyo tuma wuguruka wenyene tukagira ico turushije abandi
mama cyenda gukundiraho no gutegeye ibintu n'imboga.
Erega mwananje nuko abavyeyi banje batari bwategereye neza akamaro k'amashure naye handi ho mba ndi mu kaminisiri
mama
sabe
nacho ayo tinze nzoya kwigira
aho
handi ziyo mushikiranganje taronse jeho ndabona ko ntazomugusha
ntiwumva
ngira ngo tikabi kose
mama aho mwana nuko uri ko tutarakamikaze erega haraho muranda kuraba iyo wambaye kaga kanzu namba wagakuye hehe nkibaza ntuwo no twabyanye twe nabera hino
anyi magama murabivugana papa ko mufisa gakobwa keza
mugabuzo hava we ruraba mukobwa ibyo mba twabivugana naso
urambabarira
ntaco mwana
anyi magama zo whatsapp bizingana mushaka ko nzogira ico mbishije abandi buzoma amafaranga ngurire
Ivete iyo tuje mu isoko sishaka kuzurisiga zinyuma ushaka tunyaruke dutahenje kuraba utwo nkora imuhira
none ga mama nari kureka kuramu tujya mana tohora twigana
none utambwiye ngo aze kutwereka aho yaguriye ibikoresho ngo natwe tugurire
erega mama nta bikoresho yaguze kuko atamenye Yariko arambira mbere niyo batamuronkera kibanza cyo kudubura mwiyo mu gisagara amashuri azoca yaheba
Ni nkiza z'abana bu niwe yitore aho yiga kandi byaramunani
Nanje niko namubariye mama Niko ana niwe ni vyino buyumvira ko ivyo mu gisagara zo bitora
Hanyuma yakwishiye ngwi Era abaneza ntuce kubiti
cyane Ndabibona mama urazi ngene yanyishuye mama ngo birabasha Niba tamuronkera ico kibanza joca yaheba.
Bega hafango birabasha. Nibo yigira canke ni kuneza yiwe.
Mugani wiwa biramusha. Mama dutangura kugurisa koshi. Niho ntora nkaho nza ndashira ibindi.
Ndakubwire rero gahivye.
Wi.
Urafise kaga makuru wazandika?
Basinyari kugasiga. Ngaka.
Umve rero. Sinashaka kwirukanga hariya hose numva tamagara nifite. Nagira dewo sumivyo nkeneye. Nawo irukange mu byawo.
Eh.
Hanyuma duce tuhure hariya mu mangazine kwa mutamu.
Ey, none menye mpangahe ntarinze kubibaza.
Reka ndabaye ndaguha hanyuma niwa kerereza ucuza kundaba kuko jewe suma bikeya sintevye.
Ego numpe mama, ariko iyo tuba turi kumwe niho byanyorohera.
Bega hewe wiriwe he, none nakurindire ngo uragaruka nibo bakakubura.
Uranzoje ndakubwiye iyo ngiye hose.
Niko byatereza kume?
Ko umva bishaka urangurira telefone nizo mbona ziharawe nzoje ndaguhamagara ndakubwira aho ngeze
oya ntubigura nteri miragwe naho jewe no kugurira telefone umukobwa wawe wewe
eh
yarahiye ko atazosubira ku ishuri utamugurira igikoresho kiraho bamuka
aho data wanje ico gikoresho babatumye batahora babatuma ngo nigike
nimba cyitwa wa paki namba ni wa pizza nwa cheese ogituma zoboni amafaranga zanana ubwo tukenye twari mu nzira yo gutunga n'ukuru
none ivyo ngo nivyo biga kwishura
wowe ndakubwiye ko yiri waryamye ngaha muhira kuko mwatakirose ntazosubirayo jewe ndamwumva
aho wowe umwumva gute canke kumwumva ntiwo kimugurira
n'ukuri yavye ari byo shoboye ntiwo kimugurira umugabo umuntu yambwiye ngo naho twoshora impene zibiri ntizokwiza amafaranga kikugwa
Uti gushora impene zindi zibiri.
Yeah?
Zongera kuri imwe nashora mu kwicenda. Tugura ibikoresho nyine by'ishuri.
Erega nti rugutangaze mutama wanjye. Akeza karahebeka. Kandi urabona ko agira ya mari. Nitwogizwa kutunanirwe n'umuriri.
None ishi wambwiye ngo ni wa pipi. Eh, go uko biri kose. Ico cyo ko bataki tubwiye ngo tukigurire hamwe n'ibindi.
None ga yewe umbaze. Gira ngo ni cyari zake neza. Kandi rero ikindi
wumenye.
Urabona kujya mboga
watasesuka. Mbese iki?
Sa?
Ubwo urazi ko Dorine ari umukobwa wa?
Nobuzwa ni nk'ikubimenya. Kandi nge ntore umwitera mu ziko. Kugira ngo ibyangombwa.
None?
Kandi
n'ubu. Eh.
Ndazi wa
kiki. None kuzi ko ari umukobwa wanje. Ibyo by'ubwiza ubimbarira ngo bimarire.
Urambabarira nabikubwiye ngo nitumutere icyo yimubandi
bana. Ehe.
Ereka nahage yasiba.
Eh.
Yanse kumara mara. Pasigaye
wenyine atarakikwisubikoreye. Emwe. Ariko jewe berahino ndarambye ngo nzobone. Ariko gayimwe nzobona umukobwa aramuhejeje amashuri.
Utamba wanje berahino.
Aho.
Nurambe kandi uzobona byinshi.
Aho.
Jewe umukobwa waje. Warose iyo wapi.
Eh.
Bakaramuka hejeje. Azonca umuntu w'umutegetsi.
Ewe wabihendwa abantu. Ubwo butegetsi azobwiye. Ahubwo ngira inama nawe turabaho twokuriye wa pipi nyine.
Tena ndavyinubira kubona.
Ehe.
Nta bundi buryo bundi atari ugurisha ikintu kimwe. None ko hazohereza ayo mashuri tazoba tugisubira kurima.
Sigi. Uti kugurisha ikivi. Hewe ndakubwire. ibyo byamwe na mukobwa wawe biraberera.
Ye fia
yego mugabo
nimba kabaye ugaye gucyo gawanga
reka 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 reka
jewe nahora ndakubona wambaye ipantaro sinarenze kuvuza kuguru kungana gutyo.
Wa pressure ni bisanzwe.
Oh ya.
Iki nico gumundira sport.
Ndahira.
Iyo ugize imano karonka ico ufunga uruvuye. Em, nta kibuzo ugira amagara meza.
Reka shafu yake reka. Vuga uti rose icunywe uvuye yo. Niho wumva kubaye umugabo.
Yego ivyo nivyo. Kuko wasohoya amazi menshi muri kya cuye. Ni byiza rero ko curonka ivyo wonwa kiretse inzoga.
Oh ya ye. Uti kiretse inzoga?
Yego.
Aho ni turi kumwe.
Kube.
Ukupuye muri sport ukanwijya mito. Ni inkoko azoca ducika.
Aho kunywa inzoga n'ucuvunika inkoko.
Barasuzwe n'amajambo.
Ave kandi ndakubise uri kurancereza muri hanze.
Entraînement yibiki. Mbe bashamwe ba mwaro wose undi mupira. Ayo ma ntimwambi ngo nanje nze mpore nza gukina.
Joke. Yagira kintu mupira.
Ntabyurabo.
Bashi te wari bishasha.
Icyo nanira ni giki. Jewe ndi bitumwa ko muri byose.
Eka kubesha sha.
Wowe mbwira gusa ko mwawurose. Nze ntangure kwitegura nze nshinze.
Nawe ndi mbira turaronka.
Ariko tuguma.
Oya, kubesha. Tuguma turondera ibindi bintu dukora kugira ngo tunonore imitsi. Kandi mu bintu byingira kamaro. Eh,
ivyo bindi mwokora byingira kamaro gafi yakre. Byo bari biki?
Ubu wangu. Eka ndaguha makuru. Ubu twaratanguje umugwi ndanga karanga dufashijwe na commune hamwe na Prof Bosco.
Eka kubesha.
Hagiye kuvuza ingoma.
Aho gafi yahugiye kuvuza ingoma.
Yego nokuri.
Cyahe mwarose ivyuma by'ikizungu ukavuza ingoma.
Oya Brem, tuvuza zimwe kama.
Ukama.
Eh, ubu twa turi kije kuzivugiriza ku mutwe. Ndakwere?
Ha, unyebe kiki.
Vuga ndakwere. Eh, raba nka karora aba nka muntu. Naramaze guturika n'amabavu kubera imirisho.
Yewe mvuta iyishye.
Mugabo wa mutama twigisha yatubariye ngo nugushinyiriza mu mizi mike yatatu batwamaze kumenyera.
He kasha uryara abahenze.
Aya no kora kaduhendana.
None ivyo bintu haye cyo bibinjiritse.
Bitwinjiriza ushatse kuvuga nk'amafaranga.
Eh. None mwokwirirwa mwikoreye bijya biti kuri gusa.
No byinse biti. Uhura no mutama bigaba twigisha. Ugasura kuzita biti. Em, nukuri mwohonyura hamwe.
None yongira iki? Jega fiat. Urazi ko ntakunda gukora ubuntu bw'uro faro.
Faro.
Ari kintu kizana amakashi. Ahurambiye.
Ahubwo, reka ndakwereke ikintu kimwe. Ingo tujane kuraba.
Tujana he.
Ntusubire kuturagaya ibintu utabonye.
None se ibyo wambari?
Urazi ko ingoma azo zashengera ibwami. Kandi nubaka arizo ziseruka hari urubanza rukuru rw'igihugu. Eh.
Jewe muri ibyo by'ubugeni gene. Nkumbariye. Gendo vyige jewe muzoza mubimvugiriza mwaramaze kubimenya.
Sha, mugabo ntacho. Uraturungikira umwe mushika wazaze hamwe nabandi bigeze.
Ti mushikanje.
Uzurabe ko mu minsi za tuzatwa dutumirwa ku mugwa mukuru tujya kwereka cyo twamaze.
Fiye. Uvuze ngo harimo nabako.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iryo rubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turabashimiye cyane. Ariko mbere yuko dusezeranaho, tubibutse yuko Perezida Museveni wa Uganda biri byatangajwe ku mugaragaro ko watsinze amatora n'amajwi 60%, uwo basiganye cyane Kizza Besigye 35%, naho mu Kirundo bongeye gukora imyigaragambyo bwa kabiri bamagana perezida w'u Rwanda, ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku rubuga rwa Twitter ko ntawe uzakurura u Rwanda mu bibazo by'u Burundi. Maze rero mukomeze munezerwe n'ibigano by'ijwi rya Amerika. Ndabashimiye cyane rwose mwari kumwe na Thomas Kamirindi.